zambi rasamirana.
Amakuru na François Bizimana. Turaramukije nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe ni ryasango ry'amakuru mu rurimi rw'ikirundi ayo twafitiye akaba yubakiye kuri zino ngingo nkuru nkuru zikurikira. Itunganywa nabi ry'amashyirahamwe ya leta mu kugena abayarongoye bafatiye ku mvo za politike biri mu bituma bene ayo mashyirahamwe yakora ahomba murano makuru muraza gukurikira umwihwezo w'umuhinga mu by'ubutunzi. Ibiro by'intumwa idasanzwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu Burundi bizokugagwa Burundu kwa 31 Kigarama 2020. Imvo muraza kuyikurikira. Icyuka se cyiza hagati y'umukuru w'umutumba wa Gashasha muri komine Rumonge hamwe n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD ubwo gwaruka rumwagiriza kunyonyeza amatungo y'umutumba arongoye. Mu buhinga bw'ivyuma ndi kumwe na Jospin Ndwimana turongeye kubaha ikaze midonido cyane makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyahere mu yajanye n'ubutunzi si icizere si cinshi mu bakozi bishirahamwe Onatel bamwe mu ndongozi za sendika y'abakozi ba Onatel bagiriza leta ubwayo ko yagenda irafata ingingo zabaye intandaro yo kwigoyagoya kw'iryo shirahamwe. Amezi atatu akaba arumanye atawubaza n'agashahara muri abo bakozi ba Onatel. Patrick Mitabaro aratubwira ibijanye n'ino nkuru.
Y'abakozi ba Onatel yaraye yizewe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni kugira iterere mu mugambi wa leta wo kugarukira iryo shyirahamwe bose bahuriza ko rigeze hatemba. Alain Guillaume Bunyoni yarongoye leta yarindiriye ko abanyamasendika bamubwira uko babona imvo n'imvano y'icatumye Onatel igoyagoya bo bakavyagiriza leta ubwayo. Prime Samutoto harimo warongoye sendika y'abakozi ba Onatel yagaruse kuri zimwe mu ngingo za leta zasinzikaje ishyirahamwe Onatel.
Iyo kimwe n'abanyacyenda nirwa leta nyene ifata ingingo ngo yukundurura imihora liberalize le secteur hariho dokima tutinya kubaho uruguruye imihora ntuteguye ishyirahamwe ryawe ibyoshikejo nyirasi byiza ikindi kintu kitavuzwe umutahe Onatel muri BBS andemiriwit umutahe ibitigiri wabijejwe kutanga ibyo bitigiri cy'amahera yatanzwe muri BBS andemiriwit atafatahutse.
Ingingo mbi zafashwe na leta nizo amasendika y'abakozi anegura aho nategeze ubu naho abakozi basabwa intererano yabo bongo byose byaba basemerera babona ko amatohoza y'abahinga ba leta ariyo yoza atanga umuco. Prime Samutoto ati cegeranyo cya leta ariyo audite mu Gifaransa ngo kizoza giyahamura bamwe bamwe
ati bizo n'umunsi nandi twavuye dusemerera tutinya rusaye audite tumenye ivyo turimo amahabero dressman muri Onatel hariho note yavuyeho iraduga kwa leta muri 2017 leta yari hano mu gwi wo muri deuxième vice présidence barawika to 2017 a 2020 hariho mu gwi na raporo nibaza icokogwa muri leta nticanyarutse twamwa twibaza ati mbe basha bari mu birimo biri hehe audite izosohoka yoyo izohamura bamwe bamwe.
Abo bakozi ba Onatel baheruka agashahara mu kwezi kw'icenda bamwe mu bo twavuganye bongeye koko leta mu ngingo zayo yagenda irafata kwari ukugena abayobozi ba Onatel bashyira mu ngiro iyo migambi yagaragaramwo bunyonyezi canke amasoko atangwa ku nyungu atari z'iryo shyirahamwe rya leta rigeje gutumatumana kw'amakuru. Ukwezi umushikiranganji wa mbere yarayatanze ngo bige ukugenda iryo shyirahamwe ryonagurwa bitanga icizere gike mu bakozi ba Onatel kuko babona ko ryatembagajwe n'uwarajejwe kuri nagura. Ubwoba buri mu bakozi ba Onatel nuko ingaruka zishobora kubagaruka ko mu gihe babona ko umugambi wa leta bitirira nkozi irongowe na Alain Guillaume Bunyoni ari uwo gusezerera bamwe mu bakozi ba kera bagasubirizwa n'abakiri bato. Onatel rero ngo igashobora kuvanga imitahe na poste ribone kunagurwa kashyirahamwe rimwe rya leta.
Patrick Mitabaro tukira honye neitunganywa nabi jamashirahamu ya reta mkugena abayarongo yebafatie kumvoza politiki ngo biri mu bituma vena yo mashirahamu akora ahomba ibyo bishikirizwa na Faustin Kumana umuhinga anonosoye ibijanye n'ubutunzi ni nyuma yaho umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni atangiye ikiringo cy'iminsi mirongo itatu kugira ngo abarongoye ishirahamu na tere bazobe batanze icegeranyo kijanye nuko guhomba. Faustin Kumana akavuga kandi ko namashirahamwe agenzura amatungo ya leta adakora neza akazi kayo. Tega matwi umuhinga Faustin Ndikumana.
Hoho ngisata cy'itumanaho ni gisata kiri mu guhanwa cyane mu itakonkiranse ni gisata gikomeye gisaba yuko ishyirahamwe riba rikirimo ryama ariko rirarondera ibyo ridanda cyo bitari produit innova bishasha ku isoko kugira ryamire ko rirahanwa n'ayandi ugasanga rero kumbure leadership mu barongozi ha kugira imwe byo kubona kugira vision ngo amuri kubona kishyirahamwe mu myaka 3 myaka 4 bitegeza ko ari kuri ya dabuta ku bintu bishyashye basanga ibyo nibihari igasigwa cyo gitumusanga no muri shibe dafe ibyo bidaranza bitanguye kugabana hanyuma mbwa basanga hoho mu kuri tunganya baguma bongereza mwe bitari charge de fonction ma vyinge nabo basanga kumbure uje wese ari director avuga ati nange ngene mpaya kaza biwacu abiwanja bo dusangiye umugambwe canke ki ugasanga amasoko bara amasoko ya leta ariko baragira surfacture bagira amafacture y'umurengera kugira bironkera mahera cyangwa ugasanga koresho baguze mu masoko nke usanga bitameze neza ugasanga yarabaye nk'impfa gusa ugasanga ari ukushora kakwa banyibuje nk'amatungo ntibihanwe basanga abatirirongwe kumbure barihaye nk'uburusho bakihama misiyo menshi haze adakenewe kugira bavuga batabayamize twe twironkera inyungu byose ugasanga bikubera remera ishyirahamwe kandi ritashoboye kuza ririya dabuta neza mu kuzana icyo bita ibidandazwa bishasha abona hari izindi za limiteri zaje za leo n'izindi kishaka tatuwele kibaje nuko ichu vita NCO do control ibigo vya leta bije kuza birara mashirahamwe ari karakora bigira raporo ku mwaka ku mwaka ntivyumvikana rero ingene barinda kumara imyaka 5 ishirahamwe rigena ritemba 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 ntibahaguke ngo babihagarikire hafi ishirahamwe bimara kuva muri 2019 rigenda rinyika ikamara imyaka 5 izo nzego zose za leta zishobora gukora bihari ubona yuko nazo nyene haragahaze ibintu zikora kumbure sinzi ko babavuga bati reka twirabe igihe cyangwa ibyo bintu nitwagenda kubikora kumbure abo twakwagiriza buhava bitugira ingaruka. Hanyuma ikindi ni uko no kumva ko turavuga gushyiraho abayobozi ndeje gutandukanya amabanga y'ubuhinga n'amabanga ya politiki n'ikintu gihambaye cyane igihe muri aya mashyirahamwe ya leta bakiraba politiki gusa kandi itegeko ribitomura neza abarongora amashyirahamwe nka bene aya n'amabanga y'ubuhinga y'ukuraba ati seve wakoze he urabyumva uragize gute no kujagira bya ruduva bitubwira ntibaze barashyiraho umuntu gusa kubera kumbure imvo za politiki.
Faustin Ndikumana akaba ari umuhinga mu bijanye n'ubutunzi no makuru tubandanije muri politike be najanye n'imigenderanire y'ibiro by'intumwa idasanzwe yo munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni mu Burundi bizokugagwa kwa 31 Kigarama 2020 mu rwandiko bushyiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwandikiye umunyamabanga wa ONU kuva kwa 17 munyonyo 2020 ambassadeur Albert Shingiro amenyesha ko ubu muri iki gihe leta y'u Burundi keneye ko haba igisata cyawo ni gifasha gusa mu bijanye n'iterambere. Tukurikire Reveriano Bazikamwe akaba ari we yateguriye ino nkuru.
Bwo kwandiko rugaruka ku ngingo bita resolution zagiye ziremezwa n'inama nkuru ijeje umutekano ya ONU ku Burundi mu mwaka wa 2015 2016 n'2017 inyuma yaho hadutse injyana za politike zifatiye ku kiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza abarundi batari bake biyamirije babona ko gica kubiri nebwirezo washingiro cy'u Burundi. Ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwemeza ko izo ryane zarimo n'abanyamahanga ariko badashima kuvuga abari bo. Ubwo rwandiko ruributsa ibiganiro byabaye hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ari navyo byavuyemo ishingwa ry'ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa ONU mu 2016 bikaba byari birongowe na Jean-Marc Benomal yaciye atanga imihoho inyuma y'umwaka umwe gusa mu kwezi kwa gatano 2017 inyuma y'ibiganiro hagati y'impande zibiri umunyamabanga mukuru wa ONU yaragenye Michel Kafando kugira asubirire Benomar. Ubwo rwandiko rukabandanya ruvuga ko Kafando nawe atashimye kubandanya ikiringo ciwe cyari giheze mu kwezi kwa munyonyo mwaka 2019 kumvu ziwe. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu akongera akavuga ko ibiganiro byo mwibanga byabaye inyuma ya Kafando barumvikanye na Oniko ivyo biro bizokugagwa inyuma y'amatora yarayaheze mu kwezi k'umunani. Akabandanya avuga ko ivyo biro byabandanije bitagira ubiserukira kandi atana amasezerano Oni ifitaniye na leta y'u Burundi. Mu guheraheza ubwo rwandiko, leta y'u Burundi imenyesha umunyamabanga mukuru wa Oni ko ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Oni bizokugagwa Burundi kwa 31 Kigarama mu mwaka wa 2020. Mu byo leta ifatirako nuko ivuga ko amahoro n'umutekano byagarutse mu Burundi. Ubwo rwandiko kandi rukaba ruje inyuma yaho Antonio Guterres yaheruka gusaba leta y'u Burundi ko ikiringo c'ivyo biro co kongerezwa gushika muri Kigarama mu mwaka wa 2021. Ikindi yari yasavye nuko leta yo kwaka ibigwanisho abatabifitiye uruhusha mu ntumbero yo kugarukana icyizere cy'umutekano mu Burundi.
Arakoze Reveriano Bazikamwe, ariko tukirahanye nefe ko bamvuga inyumvira yigeze kuba ari icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ko yo ngendo ya leta yo kwerekana ko bikwije ukwirukana amashyirahamwe mpuzamakungu n'abafasha u Burundi bizosiga u Burundi ari umusaka. Tumukurikire.
Ubwo butegetsi rero uyu munsi bufise ibibazo bwo kurondera gutwara abo batabatoye ku nguvu kugira ngo bavuge mu makungu bose yuko bimwe biragenda neza, bumve ko ari amahoro, bumve ko ari byose ari byiza, ko n'abafasha ko bohagarika ko hari amahoro, ibyo bifuje babironse ku nguvu, yerekane bati ture turakomeye, turi n'inguvu, kandi mudufasha nk'umureke mugabo tuba tugirwa dushaka. Urumva rero bavuze bati ntidukeneye amakungu, tuzokora ko tubyumva, hanyuma abazo dushaka bazodukurikira, abantu nazo dushaka bazodukurikira, abazo dushaka nabo tuzobakurikira kuhomba. Ubwo nibwo Burundi bipfuje kuronka igihe binjira, ubwo byabagoye kuronka kubera ko byasanze Burundi bwubatse ukundi, bagaragaza no gusambura ivyari bubwubatse kugira ngo bazane ivyabo. Nico gisigura iyo nyifato tubona uyu munsi. Bizo dushikanaho Burundi bwituna bugatondera, hanyuma nabo nyene basubiranemwo, hanyuma Burundi buzo buriyo buja niyo buva, kurya ko umuntu agenda akazimira agahira mu ishyamba, hazakenera yuko Abarundi basubira kugira agatima mpembero. Abarundi bariko barabona iyo bija bagira agatima mpembero kugira ngo babuze uwo mugambo CNDD-FDD gushika igomba kujana igihugu hatagira inzira.
Uburyo bwo kwikingira coronavirus mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Kwibutsa abantu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni no kwama bitwararika amabwirizwa y'isuku. Gutegekanya muri ivyo bibanza aho abantu bakarabira habangukira bose, na cyane cyane abana n'abagendana ubumuga. Imiti yankenerwa mu gukura imikorobi byihare. Guhanagura neza ivyo bibanza bihuriramo abantu benshi hakoreshejwe umuti, na cyane cyane hakunda gukogwa ko n'iminwe nk'inkingi z'ingazi, amameza, intebe, ibitasha by'imiryango, iby'amadirisha n'ahandi n'ahandi. Gukwiragiza henshi hashoboka ibyapa byibutsa abantu kwama bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus.
Ako ni akamo ka Radio Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Amakuru twabateguriye arabandanya. Ishyirahamwe ya Amnesty International ryatanguje kuri uyu wa gatanu isekeza bise kwandika kugira ubutungane bukore mu bantu cumi bari mu bihugu cumi bitandukanye mu isi. Iryo shyirahamwe risaba ko borekugwa harimwo Umurundi aharanira agateka kazi na muntu Jeremy Rukuki afunzwe kuva mu mwaka w'2017. Mutege amatwi Rachel Nicholson, umushakashatsi ku Burundi mu ishyirahamwe ya Amnesty International, akaba asubiyemo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Bonfils Niyongere.
C'est la plus grande campagne de défense des droits humains dans le monde entier. Et chaque année, au mois de novembre et de décembre, nos membres et d'autres personnes apprennent des millions d'actions en faveur des personnes détenues ou persécutées dans des pays du monde.
Nisekeza rinini dukora ku isi yose. Uko mwaka utashe mu kwezi kw'11 no kw'12, abanywanyi bacu barafata mu mugongo abantu bapfunzwe cyangwa bariko bagirwa nabi ku isi yose. Uyu mwaka twafashe abantu 10 baharanira agateka kazi na muntu n'abandi bariko bagirwa nabi mu bihugu bitandukanye byo mu isi. Muri Algeria, muri Chili, muri Colombia, Pakistan, Arabie Saoudite, Afrika y'Epfo, muri Turikiya mu Burundi n'ahandi dusaba abanywanyi bacu ko bakwandika makete basaba irekugwa cy'umuhari na gato y'akazi na muntu mu Burundi afunzwe Jerome Rukuki yaciriwe umunyoro wo gufungwa imyaka 32 atakinda rikarazira atari uko yari mu bahari na gato y'akazi na muntu dusaba abantu kwandikira leta y'u Burundi navyo ingene bikogwa bikabi ku rubuga rwacu rwa site web hari kandi n'urwandiko bita petition umuntu atera ku mukono asaba irekugwa rya Jerome Rukuki atakirinze gusabwa hari n'ubundi buryo mushobora gusanga ku mihora ngurukana bumenyi nka twite n'ibindi dusaba kandi abantu gushigikira umuryango wa Jerome Rukuki kugira ntibibaze ko bariko batamba birorera nimwo kwiyobagiza ko igikogwa nk'iki gikorewe hamwe gishobora kugira ico gishikako twarabonye mu myaka iheze abantu bari bafunzwe biciye ku biri n'amategeko kandi bariko bararenganywa twakoreye isekeza nk'iri baraheza bararekugwa
nous avons vu dans d'autres années que des personnes qui ont également été détenues pour des raisons injustes ont été libérées grâce aux actions des individus qui ont écrit des lettres dans les millions au gouvernement.
Tukiri kuri ibijanye n'agateka kazi na muntu turibuka na bagenzi bacu b'ikinyamakuru iwacu ubakwije iminsi 396 bari mu buroko bose uko ari bane bakaba bazira gukora umwuga wabo bari kurigwa n'amategeko n'amakuru arabandanya amashyirahamwe 18 yigenga yasohoye icyegeranyo aho yamiriza igikogwa cy'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira ayo mashyirahamwe avuga ko uwo mugwi uko ukora ushaka kwerekana ubwicanyi bwo mwaka w'igihumbi 1972 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu ntumbero yo gucisha ko uruhu rw'amaso canke kwirengagiza ubwicanyi n'ayandi mabi akogwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD Vital Nshimirimana niwe yavuze ku izina ryayo mashyirahamwe avuga ko uwo mugwi aho kunywanisha abarundi ubacanishamwo tumutegeyo
emu cegeranyo cy'ugutabaza ku byerekeye umugwi severe amashyirahamwe adahanije icyiciro bya politike arerekana yuko uwo mugwi severe uno munsi atakindi uri kurakora atari ukwemeza yuko habayeho nyabwoko byakorewe abahutu muri 72 bakabikora mu ntumbero yo kugira ngo abahutu bose bakwirikire bahurumbire umugambwe CNDD-FDD kandi byongeye banyegeze ibyaha biriko birakorerwa abarundi muri kino gihe bikogwa kubera amategeko aba muri CNDD-FDD kubera niyo yishyiriyeho uwo mugwi severe niyo uhemba niyo iwubwiriza hanyuma bawugize n'abantu nka bose bari mu mugambwe CNDD-FDD n'abatari mu mugambwe CNDD-FDD barafise ibyo bawukoreye ugasanga uravye ibyo bakora ibyo bavuga ibyo baca bashikiriza iyo batoye ibisigarira baca bihutira kuvuga yuko ari ibisigarira by'abahutu b'ishwirindwi na kabiri kandi tuzi mu gihugu cy'u Burundi habaye ubwicanyi mu biringo bitandukanye turerekana kandi yuko uyu mugwi CVR utibanga kubaha cyane kubahiriza babuze hamwe nabo bagandaguwe mu kwita ukutariko ibisigarira batoye atabuhinga bwo gupima cyane bwo kwerekana koko ibyabaye hanyuma tukerekana kandi yuko uwo mugwi ukorana na bamwe bamwe mu bakwiragiza imvugo z'amacakubiri imvugo zibivugwanko kandi uyu mugwi CVR ukaba warerekanye uguhengama kudasanzwe na cyane cyane mu gushigikira ukwibuka bamwe bamwe mu bagandaguwe hanyuma abandi nabo bigashiburirwa ku ruhande aho dutanga karorero nk'iyibukwa ry'abanyeshuri bagandaguriwe mu kibimba mu mwaka w'1993 aho ababyeyi imiryango yabo baherutse kubuzwa kujya kubunamira rikaba ryabaye irya mbere kuva ubwo bwicanyi buba
ayo mashyirahamwe asaba kandi ishyirahamwe ONU n'ubumwe bwa Afrika gukurikiranira hafi ibikorwa by'uwo mugwi mu ntumbero gufasha kugira hazoshigwe umugwi unywanisha abarundi koko nk'uko vyari vyarumvikanywe mu masezerano ya Arusha n'ubu tumukurikire
turasaba umuryango w'umwe bwa Afrika hamwe na ONU na burya basanzwe ari bo bahagarariye amasezerano ya Arusha y'amahoro no kunywanisha abarundi yuko ebo himiriza bakanatera igitsure leta y'u Burundi kugira ngo ishireho CVR ihwanye n'ayo masezerano turasaba kandi yuko amashira hamwe adaranije cya politiki yabayo mu Burundi cyanke impuza makungu akwirikirana ibyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara hamwe n'abashakashatsi yuko bo kwegeranya ibyo byose byerekana ibyabaye mu gihugu cy'u Burundi mu bwicanyi bwagiye buraba hanyuma bagatanga ibyegeranyo byoza bisubirira cyanke byoza guhinyuza ibyo uwo mu gusedere uri kurakora kugira ngo ejo CNDD-FDD na CNDD nibuce kwitamika ukuri atariko abarundi n'amakungu kandi turasaba abarundi yuko bo kwima amatwi ubutumwa hamwe n'imvugo ziturira zishikirizwa na bamwe bamwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD hamwe na bamwe bamwe mu bari muri uwo mugwi w'ukuri no kunywanisha abarundi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tukibandanya nano makuru kwa mirongo ibiri munyonyo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe amategeko akingira umwana mu Burundi ngo umwana w'umurundi ntakingiwe bikwiye mu gihe akibonekeza abana bavuka ba nyina babo bakabata abandi nabo bagakoreshwa mu gusegerereza mu mabarabara. Ibyo byashikirijwe n'ishyirahamwe ONLCT Ouais Ton Frère, ishyirahamwe gishinze kugwanya ibyaha by'ubwicanyi. Filime Mbarubukeye arirongoye agasaba leta guhimiriza abajejwe intwaro bo hasi kugira agateka k'umwana kubahirizwe kuva hasi. Tega amatwi Filime Mbarubukeye arongoye ishyirahamwe ONLCT.
Kifuza rero n'ishami ryacu ONLCT Ouais Ton Frère, umwana w'umurundi iyo bakingiwe bikwiye na cyane cyane amabi yose ashobora kumushikira harimo n'uko gutabwa na nyina ahije kumubyara, ko hariho abagore benshi bahije kubyara abana babo bahitamo kubata ku mvu zitandukanye, ariko kandi by'ukuri ibyo bintu tukaba tubiteye ibyatsi twivuye inyuma kuko umwana si wo kujugunya kujya batumwavu. Ku bw'ivyo rero ishami ryacu rirashimira leta y'u Burundi kwizigorora ikirakora muri ico gisata cy'ukingira agateka k'umwana, ariko kandi gacirisaba iguhimiriza cyane mwivuye yivuye inyuma abajeje intwaro bo hasi hamwe n'abenegihugu muri rusange kugira ngo n'ukuri bagume bayakamiye mu buzima bwabo kugira ngo ntihagire umwana n'umwe mu Burundi tubira kugutabwa cyangwa navuga nti kujugunywa mu ishyamba aje kwibarukwa, kuko mwumva yuko vremara agahombera bunwa mu gihe bamwe babata abandi babipfuza. Nacyo gituma zikuri twasaba leta y'u Burundi ko ihimiriza abajeje intwaro hasi cyangwa abenegihugu kugira babe magabo bayakanure ko nibo jisho rya leta kugira ngo abahana agateka kabo kubahirizwe iyo katubahirijwe. Turabona neza yuko agateka k'umwana karahungabanywa cyane, kandi abantu bakamenya yuko umwana ari uw'u Burundi, umwana ari w'igihugu atari uw'umwe, umwana si umwe nk'uko benshi bakunda kubivuga.
Inkuru ya nyuma igize ano makuru icuka se ciza hagati y'umukuru mutumba wa Gashasha muri komine Rumonge hamwe n'ugwaruka gw'umugambwe uri ku butegetsi. Ubwo gwaruka rumwagiriza kunyonyeza amatungo y'umutumba arongoye, ivyo bikaba byatumye bamwe muri izo mbonera kure bafungwa nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abivuga. Idonido na mugenzi wacu Belancir Ninazwe.
Mbu wa madze gushikanwa mugashoka komisaria y'igipolisi cha Rumonge ni Emmanuel Nzisabira batazira gisuguru umwe mu mbonera kurenza umugambwe CNDD-FDD yahagaritswe ku itegeko rya Fida Ndagijimana umukuru w'umutumba Gashasha. Amakuru avaho mu Rumonge yavuga ko yahagaritswe inyuma yaho we n'abagenzi we bahagurukiye bakabuza uwo mukuru w'umutumba kugurisha imbonesha kure zatanzwe kugira ngo abanyagihugu bazirabire mu bibanza rusangi. Uretse uwo Emmanuel, hari n'abandi bari ku rutonde bashobora guhagarikwa umwanya wari wose. Amakuru avaho ku mutumba wa Gashasha kandi avuga ko Fida Ndagijimana yagirizwa n'ubwo rwaruka nyuruzwa ry'imiliyoni hafi 35 zatanzwe na komine Rumonge kugira ngo zubake ibiraro, ariko ngo nta kiraro na kimwe cubatswe. Kurondera umuco kuri ivyo biri mu vyatumye aca atangura gutera ubwoba izo mbonera kure ziriko ziragomba kubishira habona. Amakuru avaho ku mutumba Karonda amenyesha ko Innocence Ariyumva arongoye umugambwe muri komine Rumonge yobashigikiye uwo mukuru w'umutumba, ari naco gituma atakiriko kirakogwa kugira ngo batabarizwe, ahubwo bamwe mu barongoye umugambwe kuri uwo mutumba ngo boba baramaze gusubirizwa ngo gwaruka rusaba yuko mukuru w'umutumba yohagarikwa akanakurikiranwa kuri ubwo butunzi bw'igihugu ariko aranyuruza izuba riva nayo umuryango uwo afunzwe ugasaba ko yotezurirwa uruganda gwa radio inzamba agateka kawe rukaba gwarondeye mukuru w'umutumba gashasha Frida Ndagijimana telefone yiwe yahamagara ntiyitaba.
Akaba ari no ngaha cyagarukira no makuru twabateguriye nk'abashimye mwebwe mwese mwariko muratega yompi nkashimira mugenzi wanje Josephine Uwimana imuhinga bw'ivyuma François Bizimana nariko ndabashikiriza naho utaha.